mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamire na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo rya 10 ukwezi n'ukwa 8 muri 2017 muri tariki ya 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'ino mwanya.
Aho usanga umubyeyi ashobora kubyara umwana w'umukobwa akaba yogirirwa nabi n'umugabo wiwe kuko yavyaye umukobwa yari yiteze ko ashobora kubyara umuhungu.
Byarigeze kuba kumwige mumwe bamutora mu ipoli bamugiriye nabi basanga bamusize ibyatsi mu kanwa.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo, bavuga ku mabi ariko yakorerwa abakenyezi n'abana babigeme ngo yabaye umurengera. Muraza kuvyumva muri kino kiganiro tubafitiye n'izindi nkuru zitandukanye. Mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko muri Kenya Raila Odinga asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje kuno wa gatatu ko ivyuma vya informatique vyakoreshejwe n'umugwi ureje gutunganya amatora muri ico gihugu vyabayemo amanyanga menshi bituma hasohoka biharuro bitari vyo. Wafula Chebukati, umukuru wo mu gutunganya amatora muri Kenya, yatangaje ku ruhande kwiye ko hakiri kare cyane kugira ngo yemeze ayo manyanga yamara kwazo kugwa matohoza. Ni mu gihe mu gutegekanya kubitangaza mu ndwi imwe gusa, Raila Odinga avuga ko ibiharuro vyashizwe ahabona n'uyo mugwi vyongerejwe amajwi y'uwo bahiganwa Uhuru Kenyatta. Rafael Tuju, umunyamabanga mukuru w'umugambwe Jubilee Kenyatta aturukamwo, yamiriye kure ivyo vyagiriza ivya Odinga, yongera aterakamu ko abantu botekana. Iri ribaye irigira gatatu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga bahurira mu matora nyuma y'amatora yabaye muri 2007 hamwe na 2013. Kuri wa gatatu abanyagihugu baharugwa mu majana bakaba barakoze imyerekano biyamiriza ivyavuye muri ayo matora. Departement y'Amerika yatangaje ko mu kwezi kwa gatanu nuyirukanye abakozi babiri bakora mu biro by'userukira igihugu cha Cuba hano muri Amerika, nyuma yaho abanyamerika bakorera ibiro by'userukira Amerika muri Cuba babonetse ko ibimenyetso bidasanzwe ku mibiri yabo. Umwe mu bategetsi ba Amerika yavuze ko abajeje amatohoza bariko barihweza nimba atari ibikoresho byo gufata amajwi bashize iruhande y'amazu abakozi babamwo, ivyo ngo bikaba byo batera kudasubira kumva. Umuvugizi wa Departement y'Amerika kuri wa gatatu yavuze ko bataramenya icabiteye, yamara akemeza ko badafata minenegwe ivyabaye. Ivyigwa biheruka gukogwa hano muri Leta Zunze za Amerika kujanye n'ikibazo c'abimukira vyerekana ko abanyamerika batari bake bemera kwakira abanyamahanga. Mu rwandiko rwasohowe n'ikigo Pew Research Center ruvuga ko abanyagihugu benshi mu mihingo itandukanye ya Amerika bemera abanyamahanga kandi bakaba bumva bobakira mu gihugu cabo. Abenshi muri bo bakaba bagizwe n'abaturuka mu mugambwe w'abademokrati hamwe n'abakiri bato. Ivyo vyigwa byakozwe ku bantu 2,500 mu kiringo c'indwi hafi zibiri, ibice 80% by'abemanze ko ari abademokrati bavuga ko bemera kwakira abanyamahanga, nayo mu mugambwe w'abarepublikani bakangana ibice 41%. Abarenga igice c'ababadijwe mu barepublikani bakavuga ko kwakira abimukira bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Naho biri uko ico kitigiri kiragabanuka cyane mu gihe babajijwe kubijanye n'abimukira binjira badafise ibyangombwa, bakavuga ko ico ari ikibazo kibatera amakenga cyane. Ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe huno musi duhere mu makambi aho ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo havugwa amabi yakoregwa abana babigeme n'abafasoni abatari bake beremanga ko ayo mabi agwiriye ni muri niyo ntumbero hatunganije muri yo kambi ya Rusenda amahugurwa ni inyigisho zo gushobora gufasha abatari bake gutahura yuko umukenyezi atari ugukoregwa amabi umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo reka tugire ku muriri kuri ino nkuru
Aimo gugu yateguwe n'ishyirahamwe rya SVH Solidarité de Volontaire pour l'Humanité rikorera muri territoire y'Ifizi akaba ari mu rwego rwo gukangurira abayobozi bo mu nzego zitandukanye zo mu nkambi n'izo hanze y'inkambi uburyo bashobora kugwanya no gukumira ihotera rishingiye ku gitsina rigenda rigaragara mu nkambi no hanze yayo iri ihotera rishingiye ku gitsina rikaba rigaragara muri inkambi rinyuze mu nzira zitandukanye nk'uko byagiye bisobanurwa na zimwe mu mpunzi z'abarundi zari zitabiriye amahugurwa yaramaze iminsi ibiri yabera kuri espace ya Midamfa yo mu Rusenda
hoterwa rishingiye ku gitsina mwikambirira garagara cyane bo tane novuga ko ku bitsina binyuranye aho usanga umubyeyi ashobora kubyara umwana w'umukobwa akaba yogirirwa nabi n'umugabo wiwe kuko yavyaye umwana w'umukobwa akarorero haraho byabaye muri village bo mu papa amaze kubyara asanga umwana yavyaye umukobwa yari yiteze ko ashobora kubyara umuhungu icyo giharamukubita amukubita ari mukabyeyi byeye aragira ikibazo basamaze kugira icyo kibazo bisha ku polisi polisi barabikurikirana uwo muntu arafungwa rero iryo hoterwa cyane keshi barakunze kurikora mu rugo buryo
ukuntu vyabaye byarigeze kuba kumwige mumwe bamutora mu ipoli bamugiriye nabi buno rero bamugiriye nabi acatorwa n'abagabo babiri Lero bano bakoze kibi sinzi ko aribo bakomye nduru bavuga katwi gato kugenda kwegera barabye basanze ho nyamukobwa ari basanga bamusize ibyatsi mu kanwa bamaze kumwonona umwana kugeza hagenda mu bitaro iryo ni mu bintu mbega bizana ingorane mu ba mama buno rero baramujanye ku bitaro bamaze kumusikana baramuvura ariko urumva nta mahoro afise
uretse iri hotera rishingiye ku gitsina Provisi Ntirandekura impunzi yo mu Rusenda yari muri aya mahugurwa itangaza ko inzira ikiri ndende ku babyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bagiye hotera abana bibyariye babaziza ubujura bityo bavuga yuko bagiye gushira imbaraga mu gukangurira impunzi ibijanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bagwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose
ihohoterwa ry'abana mu mavirage mu nkambi tubamwo ya Rusenda abana usanga baturigwa intoki ibiganza bagasanga umwana akakubaguka kubitwa kasaba musinzi kajubuzima kuburyo yuko usanga umwana nimba ashobora gutora nk'amafaranga ijana cyangwa akora mu isafuriya agatora nk'urudagara rumwe umubyeyi aho nyaho nyene akacamufatiraho umwana akamukubita akafata uko gashira mu ziko ugasanga ni ibitembe bazi n'ikigongo cyinshi cyane mu gihe rero tuba turishaje no kusekiriza agateka k'abana mu nkambi cyo kintu tutagikorera ko cyane rwose gutanga amaraporo menshi tugakora amasensibilizasi kuko umwe wese akugiye icyo gikorwa cyo guhohotera umwana agateka k'umwana agafungwa maze bakamuca amande
hari abamaze kuba bafungwa kubera guhohotera abana babo
mboneza cyane turamufise akarorero umama yashyikiye agatorera umwana byatwa amafaranga 500 icyo gihe yaraje kuri polisi baramufunga chef d'antenne wenyene no bagiye kugirene gutanga intervention baramurebera ko yafite undi mwana ku mugongo maze uwo mwana aho hoto ya truth ukuboko baramushya kwa muganga baramwitaho umwana baramuvura arakira ikintu cyo kumarira abarundi bene wacu ni uko tujye kura amasensibilisation menshi ku bwinshi kugira ngo tubasigurire kudaguma bahohotera izina kiremwa muntu yuko bamusinzikiriza agateka kiwe n'ubuzima bwiwe kugira umuntu wese ari mu nkambi abitahwe yumve ko kiza ikazirizwa guhohotera agateka kazi na muntu
ndabazaniye Zera nawe ni umubyeyi wo mu nkambi yo mu Rusenda wari witabiriye amahugurwa aradubwira uburyo agiye gufasha abandi babyeyi bo muri inkambi muri gahunda yo kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rigenda rigira ingaruka ku gitsina gore
ngiye kubigisa imyifato ukuntu bakwiye kwifata kugira ngo umuntu w'umugore agire indero dufate ukuntu umumama iyo yifase neza girindiro kandi akagira agaciro ariko yatifase neza nta gaciro aronga ashobora guhura n'ingorane zishobora kuzimiza ubugingo bwiwe imbere y'igihe
Aristide Burakari inzobere mu burenganzira bw'ikiremwa muntu wari umwarimu mukuru muri aya mahugurwa akaba yasabye abitabiriye amahugurwa kumenya bayavanyemo babukoresha neza bakora itohoza ryimbitse ku bantu bagenda bahohoterwa hanyuma bakihutira kubashyikiriza inzego zishinzwe gukurikirana ababa bahohotewe inzego zirimo ibitaro n'igipolisi ishyirahamwe rya SVH ribinyujije mu mushinga gise tujenge pamoja rikaba rimaze guhugura impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye bijanye n'imibanire myiza ndetse n'inyigisho ku burenganzira bw'impunzi n'ikiremwa muntu Vedastengabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda wo mu ntara kivu y'amajyepfo
bakoze Vedastengabo ibicuruzwa bigizwe hanini n'ibifungurwa hamwe n'ibindi bikoresho bifite agaciro gaharugwa amamiliyoni amajana abiri byarabi bihiye biratokombera mu gisagara ca Muyinga iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato dutanguye amakuru yo mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi ariko imbere yaho tubanze tugume mu makambi unaho twerekeze mu ikambi ya Mahama hiri mu gihugu cy'u Rwanda turaba ingene ugwaruka rw'abarundi rwahungiye muri no kambi rurikorura mara uburuhuko bwabo nyamakuru wacu muri iyo kambi Desire Hatungimana yadutegura ino nkuru
ku gitariki bitanu za kuno kwezi k'umunani mu ikambi ya Mahama iminsi yose inyuma ya saa sita abanyeshuri bari mu biruhuko barahurira ku bibuga bitandukanye biri aho muri iyo kambi bagakina yaba basketball, volleyball n'umupira w'amaguru. Ibyo bikogwa byatunganijwe n'abarongoye amashyirahamwe y'inkino mu ntumbero yo gufasha abo bana bari mu buruhuko kugira ntibahave babura icyo bakora ngo bijyukire ibintazi. Iyi migwi igiye kuruhuka canke inkino zirangiye haca haba inyigisho aho bana baganira n'abatunganije ibyo bikogwa ku bijyanye no kwirinda sida, ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi zikwiye kugwaruka. Kabidius na Isaba arongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru aho mu ikambi ya Mahama amenyesha ko ashimishwa cyane n'ingene abanyeshuri babitabira kandi akizera ko bizofasha cyane mu ndere y'ugwaruka
hano mu nkambi abana bamaze kunguka ibintu byinshi na cyane cyane mu sport harabamwe na education indero turabigisha ibintu bijanye n'indero ibyo turiko turahungukira cyane mu minsi heze hari abana benshi babakobwa havugwa ibyinda zindaro hariho na mateme twateguye ajanye n'ivyo nko kugwanya ibyo bya bwenge byayura mutwe hakaba kugwanya kizaronya nganda sida ubona ko no mugwaruka kiba cyabibasiye hakaba no kugwanya gutwara inda zindaro kubigeme batazipfuza no kugwanya icyo bita ubugeni bw'abana mariage précoce Ibyo rero ni mu iyo ntumbero twagombye nka association y'umupira w'amaguru kubitunganya mu iki gihe cy'amavakanse kugira ngo twankadre ugwaruka ntibaje mu ibyo byose kugira ngo tubafashe mu gihe cyo gusubira ku ishuri ntibazasubireyo amagara yabo agenda arakendera cyane cyane udakora siporo n'ubumenyi mu ishuri ugenda uba bukeye
umwe mu banyeshuri bitabira izo nkino n'izo nyigisho arashima cyane abantu biyumvira indero y'abana babo amenyesha ko bahungukira byinshi bizo bafasha muri kazoza
nkatwa abanyeshuri izo nkino bategekanya muri buruhuko badufasha ibintu byinshi biranatuma amagara yacu amera neza bakaturinda ibindi bintu z'ingeso mbi byose twojamo bibi bakaduhimiriza no kwirinda izo ngeso mbi nyene bakaduhanura gukora ibintu byiza bikanatuma twama tumeze neza mu mutwe twugururutse ataco tugira by'ibiyobyabwenge tujamwo ibintu by'ingeso bitandukanye mbi bikanatuma tusubira ku ishuri tumerewe neza atabindi bintu bibi twifise mu mutwe
abavyeyi babo bana nabo nyene bamenyesha ko gufatira abana babo mu nkino muri kino gihe cy'uburuhuko ari ikintu cyo gushima uno twaganiriye amenyesha ko imbere ya saa sita bafasha abavyeyi inyuma yaho naho bakitabira izo nkino zibahuza n'abandi kandi akaba yemanga ko amaze kubona akamaro umwana wiwe ahakura
gufatira abana muri ibihe by'uburuhuko ni igikorwa cyiza cyane kandi cyatumye ugwaruka bwo mu nkambi ya Mahama rutuma batarumbira ubusambanyi badarumbira kuyerera mu nzira zitari nziza bituma batabarushe bituma baza bahakuye inyigisho kuko inyuma y'inkino zo mu pyama guru zo mu pyama boko utugena gena tundi twakwateguwe niyo migwi amwana za yarushe niyo muganije kumugati wakuyemo iki ahubwo ati nakuyemo ibi batwigishije ibi ukumva ko umwana ari karateza imbere imyumvire kumva ingene yumvira ibyimbo bya kazoza
kugira ivyo byose bishoboke abarongoye inkino ntibatamba birorera kuko ishyira hamwe Save the Children rikorera aho mikambi ya Mahama rirabafasha mu kubaronsa ivyuma bishikana amajwi kure materiel de sonorisation mu rurimi rw'igifaransa kugira isinzi ry'abantu bagitabiriye izo nkino rishoboreye gukurikirana inyigisho zihatangirwa iryo shyira hamwe riranaronsa amazi yo kwivuna inyota kuri abo baba bariko barakina. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika ngaruke ku nkuru nari nciye ku masonga mukanya. Ibicuruzwa bifise agaciro k'imiliyoni 200,000 z'amafaranga y'amarundi vyaraye bihiye biratokombera mu gisagara ca Muyinga. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze akora hehe Muyinga. Jean Bosco Ndarurinze, mwiriwe gute?
Ego mwiriwe cyane Diane.
Uwo muriro wadutse neza na neza mu kahe gace k'igisagara ca Muyinga?
Ego uwo muriro wadutse hafi y'isoko ya Muyinga ku bahazi ni barabara riva ku barabara rya kaburimbi rigana ikobero ku mpaka wa Tanzania. Iryo barabara rigaca imbere haruguru y'isoko imbere y'ibanki Bankubu rigashika ahari aho bita ku mamashini Asia. Ni kuvuga ni mu kibanza kirimo insyo zitari nke aho basyera ibigori bagasya imyumbati n'ibindi bitari bike.
Uretse ivyo bifungurwa twumva harimo ivyo bicuruzwa twumva harimo nk'ivyo gufungura kuko uvuze ivyinsyo, hari ibindi byo bavyahahiriye uretse imfungurwa?
Ego gushika ubu ibiharuro twahawe n'abajejwe intwaro buramatari w'intara y'Muyinga Manirabasha Aline bitwereka ko ahahiye amatoni agera ku 45 y'ibigori, amatoni 20 y'ibijanju by'imyumbati, ahahiriyemo itoni imwe y'ibiharage y'umunyagihugu yari yaje kuhabitsa kugira ntibabimwibe, n'itoni zitatu z'uburo. Aho kandi hakajaja ko ikinga rimwe n'iminzane igera ku 24 yahiriye muri icyo kibanza. Ibyo rero bikaba uko buramatari w'intara Muyinga yabitubwiye biri biharugwa mu mafaranga angana n'imiliyoni 200,000 z'amarundi.
Bosco, ahari icuwo muyaga uyo muriro woba uramenyekana wavuye ko?
Ego abasanzwe bari mu ishyirahamwe ry'abakorera muri icyo kibanza cyo gutiramwo bavuga yuko uwo muriro waturutse ku nsinga z'umuyaga nkuba iregidezo, aho bavuga yuko igiti cyari gisanzwe kihashinze barahura ko kugira ngo izo fiyo zishobore gukora cyari kimaze igihe kidashinze neza, bakavuga ko cyaba cyaraguye bigatuma rero uwo muyaga nkuba uca haca haduka uwo muriro. Ndetse bakavuga ko bari baranibimenyesheje mu ishyirahamwe iregidezo kugira ngo bagihindure, ariko ntibagihindura. Aho twahita rero twasanze icyo giti bagihinduye, ariko rero ibyo ni nabyo byashikirijwe buramatari w'intara ya Muyinga nawe nyine akaba yavuze ko abanyagihugu bayimubwiye ndetse akavuga ko ico kibazo vuba agiye kugishikiriza abarongoye icyo shyirahamwe Regideso kugira barabe ico bokora
abo mu ishami Regideso hari ico bavuze bemanze ko byavuye kuri ico cuma nimba bavyemanze bavuze ko hari ico bagiye gukora canke bavuga ko bitabaturutse ko
mu majambo makeya urongoye igisata cha Regideso ngaha mu ntara ya Muyinga yatubwiye yuko borindira ikizova mu itohoza gico ba gico uwo muriro uba waturutse ko ariko rero Diane ico no kumenyesha nuko abanyagihugu bahishirije ibintu muri ako gace n'abantu basanzwe batamenyereye bimwe byo kujya muri ya mashira hamwe y'ubwishingizi kugira ngo nk'ibicuruzwa bigize isanganya y'umuriro bashobore gushumbushwa n'ishira hamwe ibyo rero buramatari w'intara Muyinga akaba yagiriye ko asaba abo banyagihugu ko bugerageza bakijukira gutwara ibidandaza byabo mashira hamwe y'ubwishingizi bimwe twita mu Gifaransa assurance ikindi yagiriye ko asaba yasabye abagira neza yuko abashobora gufasha abo badandaza ngo girisha bafashije kuko bamwe muri bo batse amadeni kugira ngo bashobore kuronka imitahe urakoze yuko amabanki yewe azobandanya abakata amafaranga
urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ugume ngaho kuri ico kibanza kugira ngo urabinge ni ibintu biza biratera imbere gucyoze guheza udushikirize amakuru arengeje kuri ayo utubwiye makuru yacu yo hanyuma
murakoze
Ijwi Amerika turacari mu kiganiro wanyu mu ntara umunaho dukubitire ku mutumba rubaga bagahuri muri commune Gatara y'intara ya Kayanza mu Burundi aho naho havugwa abanyagihugu bidogera amafaranga basaba yo kuja kuragana imbere y'amategeko bakwa amafaranga agera ku 175,000 bakemeza ko ayo mafaranga ari umurengera mu gihe bamwe muri bo badashobora no kuronka 1,000 ku kwezi imiryango rero itarapfungwa kubera ko idashobora kwiha ayo mafaranga nyinshi yavuze ko yadandaje utwabo reka umunyamakuru wacu Muyize Misago atubwire byinshi kuri ino nkuru
kuva aho hasohokeye itegeko ry'umukuru w'igihugu ritegeka abubakanye kubana bikemategeko igenekerezo rya 2022 ukwezi kw'icyenda umwaka uheze abajeje intwaro baciye bahimiriza abanyagihugu kuja kuragana bamwe mu banyagihugu baritabira ako kamo ko kuja kuragana hambavu yabo hari umuco w'abanyagihugu bananirwa no kuronka uburyo bwo kuja kuragana bivanye n'ubukene bubugarije basigura ko ugutunga imiryango yabo bibagora cyane ngo kuko batunzwe no gucingero Minani Benedigito abayeho mu buzima bugoye ati ayo mahera ni menshi ntidufise aho tuyakura
kibazo twebwe kubera tutafise uburyo bwo kumwe tworonka udufaranga tukuragana kubera ubukene dufise tanagatongo dufise ubure burya tumeze nko kumwe turi ngaho oyi gucyo nyina tase turonka kose batubwira ngo ubone 1,000 bahora badusaba 1,000 ubu batugezeje ku 1,000 turayidogira kuko ari menshi kubera taho turi buyakure tanagatongo dufise taho dusa gatoke cyangwa ngo turandwe no duharage nk'abandi kubera ubukene bwageze kandi kubera n'amatongo dufise mato abona turi abantu benshi ubu twavutse turi benshi nta buryo tworonka ahantu tuyakura
abatarajya kuragana bamwe muri bo baramaze gufungwa ariko bakarekugwa cyane ntunzwe n'Imana asaba leta kubaraganisha ku buntu
ebona twebwe jobo ndi harayi ihimiriza hirya baduzanye babishyira mu gahyo ariko ajeje intwara aritegeza bavuga bati aba bantu reka tubarekure aturekure turaja turabwira ko tugiye kurarondera ariko kuva icyo gihe tugiye kubarondera ntibajya guca 1,000 abana nka 5 baraye ubusa bagize n'inguzi induro nk'icyo 1,500 byo kuragana ujya guca 1,000 ugaca ukikorako icyo ngorane zaketi dushikire tubasaba yuko batugira umugambi natwe intwari ikatwitegereza ikaturaba ikaronka ko utundi ushobora nk'ibyo 1,500 badusaba cyangwa bakaturaganisha ibyo 3,000 badusabye twabigomba nta n'umwe uwo mugambi atawushaka ariko kubera ubukene ari bwinshi icyo gituma uwo mugambi natwe bashaka kuba tutawushikako ariko twabigomba
mu mashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu babona ko umuntu abana n'uwo ashimye Jana y'abagabo aserukira ishyirahamwe AVDP riharanira agateka kazina muntu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi avuga ko umuntu atofunzwe kuko atararagana ariko agahamagarira abanyagihugu kubana biciye mu mategeko ngo kuko bifasha kugabanya amatati yo mu ngo. Abajeje intwaro muri iyo komine bavuga ko imiryango itari mike yugarije n'ubukene, ariko bagahumuriza abo banyagihugu aho bahamagarira imiryango ihanzwe n'icyo kibazo kwitura abatware babo bo ku mitumba. Emmanuel Nduwimana, umuhanuzi musaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama, avuga ko komine yiteguye kubaraganisha ku buntu.
Yego, kuri bamwe amwe ku miryango imwe imwe twabonye ko amaze amafaranga abagora, ariko turabahimirije kandi twabonye ko bayatanga. Ariko kuri bamwe amwe twabonye ibigorana, abone twabaraganije amafaranga batanze bo abo bose bavyifuza, ngira ngo twe twabwambire twobabwira bagaca ku mukuru w'umutumba bakayimenyesha umukuru w'umutumba, hama ku mutumba akadushikiriza raporo ko abantu batamiko bafise, hama mariyaje tushobora kutubakora kandi tacyo batanze.
Iyo ndongozi muri komine Gatara imenyesha kandi ko imiryango imaze kuragana muri iyo komine irenga igihumbi n'ijana. Iyitararagana nayo igera ku ijana 65, abo nabo ngo nuko abagabo babo bagiye mu bisagara, ariko ko baguma babahimiriza. Igatara mu ntara Kayanza mu buseruko bw'u Burundi, Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Abakukuruke bavuzwa n'ishyirahamwe rifasha mu kuvuza abakozi ba leta mu Burundi mituwere, basaba iryo shyirahamwe kubafata nk'abantu b'intege nke bakeneye kwitabwaho kuruta, hama ibipimo bimwe bimwe bica mu cuma ca scanner navyo bikandikwa kuri ako gakarata ka mituwere bakoresha. Ni mu gihe abakukuruke banavuga ko imiti ifasha mu gupfupfahaza indwara zikarira abageze mu zabukuru itaboneka kuri mituwere. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Nsabimana mu ntara ya Gitega yacijya nino ino nkuru.
Bamwe mu bakukuruke bayazwe n'Ijwi rya Amerika bavuga ko bakarigwa n'indwara zijanye n'umuvuduko w'umurindi w'amaraso, igisukari n'izindi ndwara zitandukanye. Ndereye Sabimana aserukira abakukuruke bo mu ntara ya Gitega.
Abakukuruke bafise ibibazo bisangije mu bijanye n'amagara yabo. Ubwa mbere abakukuruke usanga bateye mu myaka ikuze, barafatwa n'indwara z'ubwoko bwinshi, amarimatisme, indwara zijanye n'umutima, ibitigu, eka umubiri waramaze gusaza. Muri ibyo nariko ndavuga by'ibirwara bibafata bibafata, hariho indwara kenshi usanga bisaba ibipimo bijyanye n'icyo cya scanner, nk'uko usanga hariho n'ibirwara bindi bibafata nk'ama hepatite, ibiryo mu nda, bisaba yuko basuzuma, bisaba ibyuma by'ubuhinga kugira ngo bashobore kubona izo ndwara. Mituwele ibikwiye kubafasha.
Abo bakukuruke barashima ko mituwele isigaye ifasha ku ndwara y'igitigu kitumva umuti, bigasabwa ko bavomamwo imicafu, ivyo bita dialyse mu rurimi rw'Igifaransa. Abo bakukuruke nabo bashima ivyo, basaba ko abakukuruke bovuzwa na mituweli ijana ku ijana, kuko bakukurutse amikoro aheza hagabanuka cane. Abo bakukuruke basaba nuko icuma karuhariwe mu gupima indwara zitandukanye bita scanner naco nyene coja kuri mituweli. Ndere yasaba Imana
mituweli twona yisaba yuko yarikwiye kuvuza umuntu yakukurutse atane ikintu na kimwe musavye, bakabafata ku rugero rumwe na burya bakenyezi bagenda kwibaruka kujya kwa barya abana bakiri bato bato. Rega umukukuruke nta burya bagifise, nicyo gituma ndiko ndabivuga bari bakwiye kuronka kuvuzwa ku buntu, kuko kenshi nta bundi burya bafise. Abakozi ba leta bo nta handi hantu baba barakoze, aho usanga batagira n'udutongo tubunganira n'icyepfo cya ruguru.
Konsiliya Nibigira, umuyobozi mukuru wa mituweli, yishyuye ko icyo kibazo cyo kuvuzwa ijana ku ijana kirengeye mituweli, ariko tushikirizwa leta y'u Burundi. Mu bijyanye n'ibipimo karuhariwe bita scanner, abo bakukuruke basaba ko byoja kuri mituwele. Konsiliya Nibigira, umuyobozi wa mituwele, avuga ko ivyo bipimo vya scanner bisaba ivyigwa bibanza gukogwa, akamenyesha ko babanje kwihutira gushira ko dialyse kuko ari isaba inshuro nyinshi zo kuza kwa muganga.
Ku icerekeye scanner ntiturakigira, twabanje gufasha ukeneye dialyse. Ko dialyse ni kuri ni chronique, umuntu akenera kangahe kundwi, kandi bica biba ubuzima bw'uye bwose umugwayi basigaranye. Ariko scanner ntuwuje muri ako kanya. Ivyo rero navyo vyagiye mu bibazo tugiye kwiga kugira ngo turabe navyo ko twobushira ku mugabo twabanje abo bababaye dusumba.
Ku bijyanye n'ibindi bibazo abo banywanyi ba mituwele bafise, Konsiliya Nibigira avuga ko bizoshigwa mu migambi yo mu mwaka w'2018.
Imigambi ya kazoza twizeza ku banywanyi ni uko turiko turaraba na cane cane hagati mu gihugu ingene twoshobora kwashikana ayo mafarmasi ngo bashikire umuti.
Uwo muyobozi mukuru wa mituwele yagiriye kavuga ko ari nacyo gituma bariko bategura ibiganiro nabo banywanyi batandukanye kugira ngo batange ivyiyumviro ku byo inyanyugo igitega Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel d'Antoine Nsabimana ni ngaha duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza Innocent Kimenyi na Diane na Hajomari kumwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye muranigwe mu banyu no mu byanyu.